Turabe igicapu cha 12. Igihe Samweli yamara gupfa, haciye urunganwe rutari ruke, haca imyaka myinshi, maze mu nyuma Mesiya araza avukira muri iyi si. Igihe rero Yesu yari amaze gukura, amaze imyaka 12, yajanye n'ababyeyi biwe Mariya na Yosefu, bagenda mu rusengero rukuru i Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru hambaye. Bahejeje uwo munsi mukuru basubiye muhira. Igihe bataha, ababyeyi biyumviriye yuko Yesu ari kumwe nabo, ariko haciye umunsi basanga ntibari kumwe nawe. Bagerageje kubaza inshuti bati, mbega nta Yesu mwotubonera? Ariko bababwira yuko atawe bigeze babona. Baca basubira inyuma i Yerusalemu kumurondera, hanyuma bamusanga mu rusengero yicaranye n'abigisha ibyagezwe. Basanze ariko arabumviriza, yongera ababaza ibibazo, kandi abamwumviriza bose baratangaye cyane. Maze Mariya amubonye aramubarira ati, mwananje, ibi bintu watugiriye ni biki? Uratsi yuko tumaze iminsi itatu yose tukurondera. Maze Yesu aramwishura ati, niki cyabatumye kundondera? Mbega ntimwari muzi yuko bikwiye yuko mba mu nzu kwa Data? Mariya na Yosefu ariko ntibatahuye icyo Yesu ababwiye. Nuko Yesu arahaguruka acajana n'ababyeyi biwe i Nazareti. Muri iki gicapu turabona neza yuko Yesu yazanywe muri iyi si no gushitsa intumbero y'inaka. Hari impamvu rero yatumye Yesu avuka, nk'uko twabibonye kuri Samweli hamwe n'abandi bantu bahambaye Imana yakoresheje. Nagomba kukubwira mwene data yuko icyatumye uvuka kw'Imana igufitiye intumbero. Kumbure urashobora kuvuga uti, je ntabyo mbona, ndi ngaha gusa nta bindi, nta yindi ntumbero. Ariko nagomba kukubwira ko atari byo mugenzi. Asangwa turabizeye by'ukuri, hariho intumbero. Nuko dukwiye guhesha Imana icyubahiro mu byo dukora byose. Twumvirize icyo Yesu atubwira nk'uko byanditswe mu butumwa bwa Yohana 9:4. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona, buhava bwira atawugishobora gukora. Nuko rero mu gihe cyose tugifise akaryo ko gukora, dukwiye gukora icyo Imana igomba, kuko hazoza uwundi munsi aho tutazoba tugishobora kugira icyo dukora. Turabe igicapu cya 13. Reka duhindukire twongere tuvuge ku by'umwami Sauli. Muribuka yuko Imana yahevye Sauli ngo ntabe umwami w'Abisirayeli. Umunsi umwe Imana yabwiye Samweli iti, niwuzuze ihembe ryawe amavuta ugende i Betelehemu mu muryango wa Isayi, kuko hari umwe natoye mu bahungu biwe ngo azabe umwami w'Abisirayeli. Maze Samweli abigenza nk'uko Uhoraho yabimubariye. Ashitseyo abona umuhungu wa mbere aravuga ati, aha, ubu rero niwe Imana yatoye kugira ngo azabe umwami w'Abisirayeli. Maze Imana ibwira Samweli aterega, Imana ntiraba nk'uko abantu baraba. Abantu baraba ku rukoba gusa, ariko je Uhoraho ndaba mu mutima. Abahungu ba Isayi bose uko ari indwi baciye imbere ya Samweli, ariko muri abo bose nta n'umwe Uhoraho yari yatoye ngo abe umwami w'Abisirayeli. Samweli yavuye abaza Isayi ati, mbega abahungu bawe bose ufise naba nta wundi asigaye? Maze Isayi aravuga ati, ego mumengo, hariho akandi gahungu kamwe gatoya, mugabo karagira intama gusa. Maze Samweli aramubarira ati, muhamagaraze. Nuko Isayi aramutumako, hanyuma rero uwo muhungu araza. Uwo muhungu Dawidi amaze gushika, Uhoraho abwira Samweli yuko ari we yatoranije ngo azabe umwami w'Abisirayeli. Nuko Samweli amusuka kwa mavuta kugira ngo abe umwami w'Abisirayeli. Kuva icyo gihe mwemu Uhoraho yaciye abana na Dawidi. Maze umunsi umwe yararagiye intama ziwe, haza intambwe igomba gusahura umwagazi w'intama. Maze inkomezi z'Uhoraho ziza kuri Dawidi akabushungwe yica icyo gikoko. Muvyo twize byose, haraho wigeze ubona yuko umenga Imana ikora ibintu mu buryo twebwe twiyumvira yuko itarikwiye kubikora? Mwibuke yuko Imana iraba ukwayo, ntiraba nk'uko twebwe abantu turaba, kuko twebwe turaba iby'inyuma ku mubiri gusa, ariko Imana yoyo iraba mu mutima. Mugenzi wanje, mbega Imana iyo iravye mu mutima wawe imbere ibona mwiki? Tugeze ku gicapu cya 14. Ikindi gihe hongeye kuba intambara hagati y'Abafilisitiya n'Abisirayeli. Abafilisitiya bari bafise umugabisha w'ingabo akomeye cyane. Abantu bose baramutinya. Umuri afite cyari kigabo kinini giteye ubwoba. Izina ryiwe yitwa Goliyate. Yari afise nk'imetero 2 na santimetero 90. Goliyate rero yaraza agasemerera ku Bisirayeli akavuga ati, nimwaba mukomeye nimusokorore umugabo umwe aze turwane, ninamunesha muzoca muba abakozi bacu canke abaja bacu, ariko natwe niyatunesha tuzopfuma tuba abaja banyu, nimumuzane turwane. Abantu bose baramutinya, nta n'umwe yubahuka kumurwanya. Umunsi umwe Dawidi yaje kuraba bene wabo bari ku rugamba abazaniye induhuro. Maze yumva wa Mufilisitiya ariko arishongora atuka abantu, aravuga ati, mbega uwo mugabo ninde aho aza kwifatira mu gahanga ingabo z'Uhoraho Imana? Nuko Dawidi avuga yuko yoshobora kurwanya uwo Mufilisitiya, avuga ko yomunesha kuko yari yizigiye Imana. Maze Dawidi atora amabuye 5 yiburungushuye meza y'inguru, afata n'umugozi yitegura kuja kurwana na Goliyati. Maze Goliyati abonye Dawidi amutwengera mwijigo, aravuga ati, mbega wiyumvira yuko ndimbwa ahuza kungwanya ufise inkoni gusa? Ingo ndagutere ndakuneshe uyu munsi nyene ndakugaburira ibisiga byo mu kirere. Maze Dawidi aramubwira ati, ndabona yuko uje kungwanya ofisi icumu n'inkinzo, ariko jewe ndakurwanya mu izina ry'Uhoraho. Maze Dawidi afata ibuye arishira muri wa mugozi arawuzungagiza aratumbereza neza arita mu gahanga ka Goliyati, maze Goliyati gica kigwa hasi capfuye. Mwene data, mbega hari ibintu by'ingorane bihambaye ubona biri mu bugingo bwawe bikagutera ubwoba, wumva yuko hari kigatanya kimeze nka Goliyati mu bugingo bwawe utekerezwa kurwanya. Mbega uribuka ingene Dawidi yavuze abwira Goliyati atuje kurwanya ufise icumu n'inkota, ariko jeho ndakurwanya mu izina ry'Uhoraho Imana nzima? Naho Goliyati yaboneka yuko ari kigatanya gihambaye kinini, mu by'ukuri nta kintu yarimwo yari ubusa gusa, kuko Dawidi yaramunesheje amuteye ibuye rimwe gusa mu ruhanga. Kenshi na kenshi umwasi Satani hari aho aza kudutera, akaza adutera ubwoba bwose kubera ibirwanisho by'iwafise, ariko ndakubwira yuko ntaca amaze igihe Imana iri kumwe natwe turamurwanya tukamunesha. Turabe igicapu cya 15. Dawidi amaze kunesha Goliyati, abagore b'Abisirayeli baciye baza banezerewe batangura kuvyina bati, Sawuli yishe 1000 ariko Dawidi we yishe 10,000. Ibyo vyatumye Sawuli agira ubwoba, aca tangura kugira ishari, atangura kwanka Dawidi kubera yuko yamenye yuko mpwe mu Uhoraho ari kumwe na Dawidi, ariko ko atakiri kumwe nawe. Inyuma yaho Dawidi yaciye agenda kubana na Sawuli mu ngoro yiwe kuko yarakira umwami. Yonatani yari umwe mu bahungu b'umwami Sawuli kandi yabaye umugenzi mwiza cyane wa Dawidi, maze babana neza babana amahoro. Igihe cyose Yonatani yama afatanya na Dawidi kuja kurwanya abansi babo, kandi Imana yabana nabo ikabaha kunesha abansi babo. Umunsi umwe Dawidi yariko aracurarangira indirimbo ziryoshe umwami Sauli. Nuko impemu mbi iraza kuri Sauli, maze Sauli arashangashirwa acara hicumu aritera Dawidi. Ibyo byabaye kabiri kose, ariko Dawidi akarizibukira. Inyuma yaho Sauli yagerageje ibihe byinshi cyane kwica Dawidi, ariko Imana iramukingira iramuzigama. Yonatani ntiyashobora gutahura igituma se wiwe yagomba kwica Dawidi, kuko Dawidi nta kintu na kimwe kibi yigeze akora. Wiyumvira yuko icatumye Sauli agomba kwica Dawidi ari igiki? Sauli yarafise ishari, yarafitiye Dawidi ishari, kubera yuko abantu banezererewe mu byo Dawidi akora kandi bakamuririmbira. Nico catumye yiyumvira yuko uwundi munsi azohava mu mwami. Igihe tuzi neza yuko dukora ibibereye tukaba dukorera Imana, ntidukwiye kugira ubwoba canke ngo tugire ishari. Usanga yuko ubwoba n'ishari ntibiva ku Mana, ariko biva kuri Satani. Umviriza ico Zaburi y'ijana na cumi n'umunani ku murongo wa gatandatu havuga: Uhoraho ari mu ruhande rwanje, sinzotinya. None umuntu yoshobora kungira iki? Ubu naho turabe igicapu ca cumi na gatandatu. Yonatani yaburiye Dawidi ko sagira mwice, acaraba ingene ahungira mu bugaragwa. Sauli yaramukurikiye n'ingabo ibihumbi bitatu. Umunsi umwe Sauli n'abasoda biwe bari baryamye hari mu ijoro, Dawidi abwira abantu ati: ninde twojana? Abishayi ati: jewe turajana. Bahenga mu ijoro bagenda bomboka, basanga Sauli aryamye icumu ryiwe rishinze hasi, Abuneri n'abasoda biwe basinziriye. Abishayi ati: uyu munsi Imana yagabuye umwansi wawe mu maboko yawe, reka ndamuzibura icumu rimwe gusa. Dawidi ati: ninde yoshobora kwica Uwuhoraho yimikishije amavuta? Mureke, umunsi wiwe uzoshika, ariko jewe Imana ibindinde, sinokora ibisa bityo. Ahubwo baciye bafata icumu rya Sauli n'umubindi wiwe baragenda. Wiyumvira yuko ivyo Dawidi yakoze ari vyiza? Yararonse akaryo ko kwica umwansi wiwe, yarafise ubwo buryo bwo kwihora, ni kuki atabigize? Ninde yoshobora gukora kuw'Imana yimikishije amavuta? Dawidi ntiyagombye kwihora, ntiyagombye kwica uw'Imana yimikishije amavuta. Yarazi uko igihe ciwe kizoshika. Mugenzi, Imana ivuga iti: uguhora n'ukwanje. Twebwe rero ntidukwiye kwihora. Turabe igicapu ca cumi n'indwi. Ikindi gihe Abisirayeli n'Abafilisitiya bongeye kurwana, kandi Sauli n'umuhungu wiwe Yonatani bapfuye muri iyo ntambara. Mu nyuma rero Dawidi yaciye aba umwami, kandi abantu baranezerewe bamenya ko Imana yamutoye ngo abe umwami. Igihe cose bagenda kurwana, yarinda kugisha inama Uhoraho Imana, Imana ikamubwira ico akwiye gukora. Isanduku y'isezerano yari mu misozi, maze Dawidi atora ingabo ibihumbi mirongo itatu ngo bajane bayizane. Barondeye umukogote mwiza wo kuyizanamwo, kandi uzana ahiyo nibo bayirinda. Bariko barayizana, yarageze ahantu itirimuka gatoya, maze Uza ashingira ukuboko kugira ngo ayisegure. Uhoraho arakira Uza kuko yagiye kuyikorako, aca mutsindaho nyene muri ako kanya arapfa. Dawidi abonye ivyo agira ubwoba, yumva adakwiye kujana isandugu y'isezerano ngo ayigumye. Wo kwibaza icatumye Uhoraho arakira Uza, kandi umengo yakoze ivyo yarakwiye gukora, kuko yagiye kuyisegura ngo ntitirimuke. Ariko wibuke yuko isandugu y'isezerano yari ahera h'Imana, h'Imana nyene iba, yategerezwa kubahwa gose, si uwari we wese yapfa kuyikorako. Uyu munsi birashoboka yuko bamwe batubaha neza ijambo ry'Imana canke mu rusengero ahera hayo nk'uko bikwiye. Hari uwo wigeze kuba mu rusengero ugasanga abantu bariko baravuza urwamo, abana birukanga, abandi nabo bakora ibidakwiye gukorwa mu rusengero. Ahandi naho haraho tudafata ijambo ry'Imana nk'uko mengo ari ijambo ry'Imana nyene tukarifata ibisanzwe ukamengo ni igitabo nk'ibindi byose. Igihe cyose ugiye mu rusengero wibuke ko ari ingoro y'Imana, dukwiye kuyifata nk'uko bibereye. Igicapu cya 18. Hari gihe hageze ko abami baja mu ntambara, ariko Dawidi ntiyagiye, ahubwo yatumye umugabisha w'ingabo Yowabu. Umunsi umwe ku kagoroba, Dawidi yari ku nzu yiwe, azabona umugore ariko ariyuhagira. Amubonye abona ni mwiza cyane w'umunyakaranga, aca amutumako izina ryiwe yari Batisheba, umugore wa Uriya. Dawidi aramutumako, hanyuma amushikana mu ngoro iwe bararyamana. Uwo mugore asaminda, mu by'ukuri Dawidi yaragiye mu ngorane zikomeye. Mwiyumvira ko yaciye akora iki? Yagize imigambi yo kunyegeza icyaha. Uriya yari asanzwe ari mu ntambara, hanyuma arungika Batisheba ngo asubire muhira. Uriya amaze kugaruka yamubwiye ngo agende muhiriwe, ariko Uriya aranka yigumira ku irembo. Munyuma Dawidi amenye ko Uriya atatashe muhiriwe, aramutuma ko amuha ibyarya n'ibyanywa araboregwa, aca yiyumvira ati ubu rero araja muhira aryamane n'umugore wiwe. Ariko n'ubu Uriya ntiyagiye mu nzu iwe ngo aryame. Dawidi abibonye aca amurungika ku rugamba, abwira Yowabu ngo amuherereze imbere aho urugamba rukaze kugira ngo bamurasapfe. Uko rero niko Uriya yaguye mu ntambara. Mugenzi, hari ibintu bitatu bikuru twagomba ko wibuka. Icya mbere nuko Dawidi yarakwiye kujya ku rugamba, ariko acaraba uwo yigomboza. Yigumiye muhira aguma ngaha ataca ariko arakora. Kenshi rero iyo tudafise icyo dukora niho umugwanizi abona kutugerageza. Ukigira kabiri, Dawidi yagiye kwitegereza wa mugore mwiza ariko ariyuhagira. Ibyo ntiyarakwiye kubigira. Yatumye umuntu kuja kuraba ngo amenye izina ryiwe, yongera mutumako ngo baryamane mu ngoro iwe. Ntiyarakwiye kubikora. Ikigeragezo catanguriye hamwe yamuraba ariko ariyuhagira. Yarakwiye kugezaho, ariko yarabandanije kugeza mutumyeko. Mugenzi, ntidushobora kubuza yuko ibyiyumviro biza mu mitwe yacu cyangwa ibigeragezo bidushikira, ariko dukwiye kubihagarika ntituje kure. Batisheba amaze gusaminda, Dawidi yarakwiye kwihana, ahubwo yaciye abandanya kunyegeza icyo caha. Ni bangahe muri twebwe duhora tugerageza kubigenza gutyo? Ariko ntidushobora kunyegeza icyaha, kuko amaherezo kirinda kuboneka ukuri kwama kwiyerekana. Tugeze ku gicapu cya 19. Dawidi amaze kwihana, Imana yaramuhariye, ariko umwana babyaranye na Batisheba yarapfuye. Dawidi yagombye kubaka ingoro y'Uhoraho aho isanduku y'isezerano izobikwa, ariko Imana yaramwankiye kuko yagwanye intambara nyinshi agasesa amaraso menshi. Imana iramubwira itariko uzoronka umuhungu azokwitwa Salomo, azoba umunyamahoro, uwo rero ni wazonyubakira urusengero. Kubera yuko Salomo yari akiri umwana akiri muto, Dawidi yagize integuro zose zirabugo rusengero. Ugo rusengero rumaze kubakwa rwari rwiza cyane, byatwaye imyaka ndwi kugira ngo baruheze. Abisirayeli bose banezerewe ku rusengeramwo kumara imyaka itari mike. Icyo Dawidi yasabye Imana kwari uko Salomo agira ubwenge bwo kurongora Abisirayeli. Yahanuye umuhungu wiwe Salomo kubaha ibyagezwe kugira ngo Imana imufashe. Ibyo byagezwe n'ibyo wacu natwe uyu munsi. Turi ku gicapu cya 20. Inyuma y'imyaka myinshi Dawidi na Salomo bamaze gupfa, havutse umukiza ariwe Mesiya. Umunsi umwe Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo bagende mu mihana bazane indogoba basanze iziritse n'inyana yayo. Yababwiye ngo bayizane, ngo kandi nihagira ububabaza bamubwire ko umwigisha ari wayikeneye. Abigishwa babigenjeje batyo, baciye basasa imyambaro yabo kuri iyo ndogoba. Yesu ayicarako, abantu ishengero ryinshi bazana amashami y'ibigazi n'impuzu zabo babisasa mu nzira kugira ngo Yesu abiceko. Maze abantu barasemerera bati, Hoziana mwana wa Dawidi, hashemezwe uje mwizina ry'Uhoraho, Hoziana mwijuru. Igihe Yesu yinjira mu rusengero i Yerusalemu, abantu bose baratangaye bati mbega umuntu ninde. Bamwe baravuga bati ubu ni Yesu uwuvugishwa n'Imana ava mu ntara y'i Galilaya. Yesu n'umwana w'Imana, ni Mesiya, n'umukiza w'abantu bose, ariko yahisemo kugendera ku gikoko ciyoroheje, indogoba. Ijambo ry'Imana mu Bifilipi gice cya kabiri ku murongo wa gatandatu havuga ngo uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Tugeze ku gicapu cya 21. Dawidi na Salomo bamaze gupfa, mu nyuma abandi bami baraje batwara igihugu cy'Abisirayeli, ariko ntibubaha Imana nk'uko Dawidi yabigira, bakoze ibibi byinshi. Umwe muri abo bami yari Ahabu n'umugore wiwe Yezabeli, bari barahindukiye bakorera Imana yitwa Bayali. Hari n'umuvugishwa n'Imana yitwa Eliya, abwira Ahabu ati kubera ibyo wakoze ndakurahiye Imana nzima yuko hazoca igihe kirekire utabonye imari y'imvura cyangwa urumeruza kugeza nongeye kubivuga. Maze Imana ibwira Eliya ngo agende kwinyegeza, aja ahantu ku mugezi anywa amazi yaho, maze bikona bikama biza bimugaburira umutsima. Mugenzi, kumvira Imana ni ikintu cya mbere gikuru dukwiye gukora. Nagomba kubabwira yuko Ahabu atakoze neza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko yakoze ibibi byinshi kugeza hasenga n'Imana yitwa Bayali. Muribuka icyo ibwirizwa rimwe mu mabwirizwa 10 avuga? Ntitugwe kugira iyindi Mana dusenga atari Uhoraho Imana yonyine. Imana ni Imana ifuha, nicyo gituma dukwiye kuyikorera yonyine. Ntidushobora gukorera Imana na Satani ngo bikunde. Igicapu cya 22. Nk'uko Eliya yari yabivuze, nta n'urume rwigeze rutonda hasi, habaye inzara ikomeye kumara imyaka 3 n'igice. Imana ibwira Eliya ngo aje kubwira Ahabu yuko iki kigoyi cyazanywe n'uko Ahabu yasubiye inyuma agatuhoraho. Eliya abwira Ahabu ngo azane abavugishwa bo kwa Bayali 450 akoranye n'iteraniro ry'Abisirayeli baje ku musozi Karumeli. Eliya arababwira ati muzogeza ryari kuba banyamujirya nino, asanga Uhoraho ariwe Mana nimumukurikire, nahasangwa Bayali ariyo Mana nimuyikorere. Abantu baca barahora. Abwira abantu ati zana ibimasa bibiri, abo kwa Bayali bafata ikimasa kimwe bagitemagure bagishire ku gicaniro, nanje ndafata ikindi kimasa ndagishire ku gicaniro iwanje, hanyuma twese dusenga Imana maze Imana iza gutiburira umuriro ukarigata igicaniro n'ikimazi, iza kuba ariyo Mana y'ukuri. Abasenga Bayali baragerageza uko bashoboye, barasenga bati Bayali nutwumvire, Bayali twumvire, twumvire, ariko ivyo byose naho babigize nta kintu na kimwe cavuyemo. Batangura gutamba bazunguruka igicaniro, ariko nta kintu na kimwe cabaye. Bakomeje bakora batyo kugeza aho bafata intambi zabo bakikomeretsa bakizibagura, ariko nta nyishu baronse, kugeza aho umuvugishwa n'Imana Eliya yateguye ikimazi ciwe nawe ababwira yuko bagisuka kwa mazi. Babikoze inshuro 3 kugezaho hasi hose hadengera amazi. Maze Eliya arasenga ati Mana Uhoraho, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya Abisirayeli, uyu munsi werekane kuri Imana y'ukuri yonyene. Ako kanya umuriro uratibuka uvuye mu ijuru uturira cya kimazi, urigata n'inkwi n'igicaniro n'ivu ryose n'amazi. Maze abantu barasemerera bati Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Mugenzi wanje, mbega ukorera Imana zo muri iyi si zibyirwa Mana cyangwa ukorera Uhoraho Imana nzima? Mucete cya mbere cy'Abikorinto hatubwira ngo ntimushobora kunywera kugikombe cy'umwami wacu no kugikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Turabe igicapu cya 23. Ibyo biheze, Yezabeli umugore wa Ahabu yatumye ku intumwa Eliya yuko agomba kumwica, maze Eliya agira ubwoba arahunga ajya mu bwaragwa. Ageze mu sigiti aricara araruhuka, aravuga ati, "Mana, numva ndushe, ndagusabye mvume mpfa kuko ataco nkimaze." Nuko aguma ngaho. Agisinziriye, umumarayika araza aramuvyihura ati, "Vyuka wicare urye." Agize atya azabona ivyo kurya, hanyuma ararya yongera aranywa. Mu nyuma yaho Imana ibwira Eliya ngo aje kurondera Elisa kugira ngo amwigishe ivyo yahora akora byose. Aragenda aramubona atangura kumwereka byose. Bamaranye igihe, Elisa yaciye atahura yuko hageze yuko Eliya ava muri iyi si. Umunsi umwe bariko baragendagenda, Elisa yagiye abona haza umukogote n'amafarasi bya kumuriro biraza bica biterura Eliya bimujyana mu ijuru. Elisa arasemerera, "Atewe data, yewe data." Ariko ntacyo yaragishobora gukora, Eliya yari yamaze kugenda. Ubu tugeze ku gicapu cya 24. Haciye urunganwe rwinshi n'imyaka myinshi, Mesiya ariwe Yesu Kristo umwana w'Imana yaraje muri iyi si. Intumbero yiwe kwari kutwereka inzira y'Imana. Umunsi umwe Yesu yajanye n'abigishwa biwe Petero na Yakobo na Yohana ku musozi gusenga, ariko abo bigishwa baca batangura gusinzira. Bikanguye baratangaye babonye abagabo babiri bari kumwe na Yesu. Abo bantu bari Mose na Eliya, kandi bavugana ibyerekeye urupfu rwa Yesu Kristo yaragiye kubabazwa. Mose na Eliya bari hafi kugenda, Petero yaciye avuga ati, "Mwami, bitubereye byiza ko turi hano. Reka twubake insago zitatu, rumwe rw'iwawe, urundi rwa Eliya, urundi rwa Mose." Ubwo nyene haca haza igicu, muri icyo gicu humvikana ijwi rivuga ngo, "Nguyu mwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve." Ubwo nyene baba ndi baca baragenda, babona Yesu asigaye wenyine. Mwene data, abavugishwa n'Imana n'ijambo ry'Imana biratubwira yuko Yesu yazanywe no gukiza abantu biwe. Yapfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byacu, yongera aratuzukira kugira ngo aduhe ubugingo budashira. Mbega mwene data, urafise ubwo bugingo budashira? Asanga udafise ubwo bugingo, mbega ntiwohagarara aka kanya gatoya ugasaba imbabazi ukihana ibyaha byawe kugira ngo uronke ubwo bugingo? Ijambo ry'Imana ritubwira ko bose bakoze ibyaha, ukwiye rero kwihana ibyo byaha maze ukakira ubwo bugingo, ugashimira Yesu kubera icyo kimaze cy'ibyaha yagutangiye, maze uce wiyemeza kumukurikira n'umutima wawe wose kugira ngo ubone kuba umukristo mwiza nyakuri kandi akunda Imana, maze ibyo bizotuma uhagarara kandi Imana izogufasha.